Imuva ni radio Ijwi ry'Amerika. Miriwe neza nchuti muri kumwe natwe mu biganiro vya ino genekerezo rya 10 ukwezi n'ukwa 10 nyene muri 2017 muri cya 18 ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane nahazwe zimezime mu ngingo nkuru nkuru ivyo nabateguriye
twatuguru ikigozi maja 6 ariko ikigozi cyaraduze ushake kigenda ku 2002 tukagenda ku bufu ubufu nako bwaraduze nuko ikigozi cyashye ku gihumbi kwa tukigura maja 5
Uyu numwe mu mpunzi z'abarundi mu kambi ya Rusenda muri Kongo avuga ko ibiciro vyaduze cyane kwera umutekano muke wari mu karere ka Fizi iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu Ariko mbanze ndabwire muri make ko igihugu ca Nigeria kuri no wa mbere ariho catangura guca imanza kivunga za mbere z'abagirizwa kuba abarwanyi umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram mushikiranganje ubutungane bwa Nigeria avuga ko abo bagwanyi bashika 2000 bafashwe kuvaho Boko Haram itanguye kwica abantu mu mwaka wa 2009 abantu 2020 akari bo bamaze kwicwa n'uwo muhari abandi miliyoni 2 n'ibice 6 bahungiye mu buraruko bw'ico gihugu Salihu Otmal Issa avugira ubwo bushikiranganje hamenyesha ko abarwanyi bashika 1670 bapfungiwe mu kambi ya gisirikare y'Ikayinji aribo bazoburanishwa ubwa mbere mu nyuma hakazokurikira abandi 651 bapfungiwe mu ikambi y'Igiwa iri Maiduguri umurwa mukuru w'intara ya Borno iri bamenyesha rero bakamenyesha rero kandi ko muri bose 51 azokwica bazokwicwa bazocirirwa ibihano bihuye n'ivyo bakoze nta makuru yababuranishijwe kuri no wa mbere yatanzwe leta ya Nigeria inegura n'abaharanira agateka ka muntu ko idaha uburenganzira amenyesha makuru bwo gukurikira na ingene izo manza zicibwa abakiyumvira ko hashobora kubamwo akarenganyo Amazi y'abantu ashika ku 2500 hamwe n'izindi nyubakwa z'ubudandaji zaraye ziheze yatokombera zituriwe n'umuriro wadutse muri leta ya California muri leta z'umwe za Amerika ivyo vyashikirijwe kuri no wa mbere n'umukuru wa rongo y'igisata kirwanya imiriro muri iyo leta nta muntu yapfuye aratangazwa Ariko abatari bake batazwi ibitigiri muri iyo miriro yadutse mu commune 3 yo muri iyo leta barahaburiye utwinshi abantu 2000 barahungishijwe harimo nabari barwariye mu bitaro byari muri ivyo bice igisata kijeje amashamba n'imiriro muri California kivuga ko icateye iyo miriro yadutse ku munsi w'Imana catanguye gutohozwa naye mvuze ruko yaraye atokombe ariko murumva yuko yahiye ku munsi wa Mungu ariko bigatangazwa ejo ku munsi wa mbere mu ntunge Radio ya Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 murashobora kandi kumviganiro vyacu mutse ku ruga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com naho ku ruga rwa Facebook address yacu ni vewa radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara muracumva tankomanzi mwe mutumva muri mu ntara ya Karusi mu Burundi
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba n'ikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze kiganiro cacu tugere mu vy'umutekano mu ntara ya Karusi neza na neza ku mutumba wa Rweya uri muri commune Buhiga uvugamwo abantu indwi baraye bishwe batemaguje imipanga abandi baturirwa mu mazu yabo ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Fidèle d'Antoine Sabimana ariko araca ijya nini no nkuru Fidèle amwiriwe
Mwiriwe neza
Byagenze gute ivyubwo bwicanye
amakuru twavanye ngaho kuri uwo mutumba ngo hari nk'igihe cya saa tatu z'ijoro aho umugabo azwi ku izina rya Ntirandekura Claude ngo yoba yaririwe haranywa ibiyayuramutwe hageze mu masaha rero ngo yari yavuze yuko hari umuntu ategerezwa kwica uwo nawe ngo ni uwitwa Serebio haba kuri uwo mutumba akaba bamwagiriza ko yoba akoresha ibintu by'uburozi niwe rero yaciye ahera ko aramutema n'umupanga munyuma atema umukenyezi wiwe acayirara mu mazu y'ababanyi Sergio araturira amazu ashika 11 abo bandi basigaye rero bose bapfuye batuririwe mu mazu.
Hama kuvuga ko ari indwi abatemaguwe ni batatu hama abapfiriye muri uyu muriro muri ayo mazu yaturiwe 11 ni bane
abapfuye baturiwe mu mazu ni batatu muri abo ndwi twashizemo uwo yenyine gukora iryo bara nawe nyine yavuye atogwa ikiziga amanitse ku giti hafi yaho yakoreye iryo bara.
Hari ico abajeje umutekano ngaho ikarusi baravuga kuri iryo bara?
Abajeje umutekano bari kuri uwo mutumba baguma bagira amatohoza urongoye iyo ntara na n'ujeje n'umushiki na prokirere wo ngaho bose batohoza arashushe abantu ndwi rero nibo bamaze gufatwa muri abo ndwi bamaze gufatwa harimwo n'utwara uwo mutumba bakaba mu gikorisho bavuga yuko atashatse gutabara mu gihe izo nzu zariko zirasha kandi nta n'umwe yahavuye ahuruza kugira ngo batabare uwo mugabo atariha iryo bara abantu bangana uko bose.
Hari amakuru ariko aracanacana ko ku mbuga ngurukana bumenya avuga ko uyo yakoze iryo bara wumva yaciye atogwa n'ikizigara afise ingorane zo mu mutwe. Ayo makuru yoba hari ico bayakubwiye ko mu bajejwe intwaro?
Mu bajejwe intwaro cyane cyane abo twavuganye nabo kuri uyo mutumba nyene Claude Ntirandekura yarasanzwe azwi ko ari umuntu akora akazi k'ububaji nta burwayi bwo mu mutwe bari bamuzi ko ariko rero bakavuga ko ngo yoba yashuhuwe n'ibintu by'uburozi by'amangetengete y'ikirundi arivyo byoba byatumye yiha iryo bara ariko kandi ntibashira inyuma n'ico kintu yuko yapfuye Sergio yoba yarasanzwe ari umurozi bigatuma yuko bikaba byoba byaramutumye ashaka kwihanira kuko bagirizanya ibintu by'uburozi.
Urakoze cyane ngose Fide d'Antoine Nsabimana iyo nkuru bandanye uyikurikiranira hagufi hama turaza kongera kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma.
Murakoze namwe Diane.
Tukiri mu ntara ariko tubabwire mu ncamake abana bari hagati ya 10 na 15 nibo baraye bakubiswe n'inkuba ku ishuri ryisumbuye rya Mpanuka riri muri commune Ndava intara ya Mwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi. Abanyeshuri babazanye mu bitaro by'akarere biri mu Kibimba aho bariko baravurirwa bamwe muri abo baganga muri bo abaganga bemeza ko bababaye cyane bakeneye kungururizwa mu bitaro by'i Bujumbura ahari abahinga bakaruhariwe. Inkuru dukesha kandi mugenzi wacu Fide d'Antoine Seimana twari kumwe ku murongo wa telefone. Tumira amate gato hama twerekeze muri Congo. Gisata c'impunzi tubifatiye mu by'ubutunzi abarundi bari mu ikambi ya Rusendiri mu ntara ya Kivu ya Majepfo bemeza yuko ibiribwa vyaduze cane bivuye ku mutekano muke wa Rimazimisi mu karere ka Fizi. Ayo makuru retse rero yuko atangwa n'abasuma ivyo biribwa bitandukanye aremezwa kandi na bamwe mu barundi basanzwe bakora umwuga w'ubucuruzi. Umunyamakuru wacu muri Congo Vedaste Ngabo adufitiye byinshi kuri ino nkuru.
Kumasoko yo mu Rusenda ahayira impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani abacuruzi bagaragaza yuko izamuka ry'ibiciro ry'ibiribwa byatewe n'uko abantu batarayoboka amayira bari basanzwe banyuramo bajya kurangura ibiribwa mu biturage byo mu karere ka Fizi na Uvira kubera impamvu z'umutekano zagiye zigaragara muri utu turere mu mpera z'ukwezi kw'icyenda.
Ikibazo cy'inzira rero nico cyatumye abantu benshi ibiciro biduga kuko n'umuntu umwe uhura agiye kurangura kumvo ikibazo cy'inzira batinye inzira
ariko bizera barazifunguye
ari ku bwoba bwo mu bantu nibubaheramo. Abantu bese rero batabagenda bagira ubwoba bwo kurangura ibintu by'ibiribwa ibintu by'ibidandazwa rero bikaca bisaba yuko ikintu cyose umuntu afise bisaba ko akiduza kumvo yuko atamutekano mwiza ngaha dufise.
Sayingufu Yves ni umucuruzi w'ibiribwa mu nkambi yo mu Rusenda aragaruka ku buryo ibiciro by'ibiribwa byagiye bizamuka kuva mu mpera za kuno kwezi kw'icyenda aho umutekano muke utangiriye kugaragara mu karere ka Fizi.
Kare umuceri twatugura ikigozi 600 ariko ikigozi cyaraduze ushaka kigenda ku 2000 tukagenda ku bufu nako bwaraduze nuko ikigozi cyari ku 1000 kare kwa tugura 500 tuja ku biharage ibishimbo vyihari karikigwe kwa tugiwe 500 ariko ukigeze ku 1000 ibitunguru ubu igitunguru kize ku majya 5 mu majya 3 manaki ibintu byose ngahe iwacu byaduze
nibigira Beatrice ni impunzi yo mu Rusenda kwasanze mu isoko yo mu Nkambi yaje guhaya ibishimo arasaba abacuruzi ko bagabanya ibiciro by'ibicuruzwa kandi leta nayo igashakira abantu bo mu misozi umutekano kugira ngo ibyo bagemura mu Nkambi birusheho kuboneka ku bwinshi
batugabanyiriza ibiciro usanga ufite nk'umwa abana kugira ngo ubone ibigozi nka 5 bihaza abana ugura ikigozi cy'amagana ne ugasanga birakomeye dusaba ko twa batugabanyiriza ibiciro ni ikibazo kubera ko nk'abantu bavaga mu misozi bamwe batinya kumanuka kubera batinya ko bahura n'amasasi intambara ibintu bigahita bizamuka twasaba ukuntu bashaka ukuntu umutekano waboneka ibintu bikonga bikamanuka igiciro
ni biki mwavanaga mu misozi
twavanaga ibitoki imyumbati amateke ibishimbo ibufugwa imyumbati n'ubufugwa imyumbati niyo bwavaga mbega byo dukoresha byose byavaga mu misozi
tumenyeshe yuko nubwo urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu rugenda rugaragara nyuma yaho ingabo za leta ya Congo FARDC zifunguriye ibarabara rihuza karere ka Uvira na Fizi byari mu maboko ya Mayimayi ya Kutumba ibiciro by'ibiribwa ibyo bikaba bitaragabanukaho Vedas Ngabo kubwijwi rya Amerika mu Rusenda wo mu ntara kivuye amajyepfo
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Juge America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hunawo ni wa mwanya twahariye ico abanyedini bagona kwibazo bitandukanye dusanga mu kibano amwe mu mashiramwe y'abakenyezi mu Burundi ariko arasaba ko hashigwaho amategeko arekurira umukenyezi gukorora imbanyi igihe cyose avyipfuza ariko abarongo ya masengero n'amadini ivyo bavyamirira kure bakavuga yuko ari ubwicanyi butanagira izina mugenzi wacu Diane Ndonse yikoze kuri bamwe mu banyedini kugira ngo bumve ico bagona ku ico kibazo reka rero tubahe ikaze bari muri studio y'Bujumbura Diane aratangura twakirira abashitsi bari kumwe
muri kino kiganiro turi kumwe na Pastor Diridiri Adrien arongoye ishengero Guérison des âmes ndabaramukije
nanje amahoro y'Imana
yego turi kumwe kandi na Ntirampeba Esperance arongoye runani rw'abakenyezi rwiyemeje kugwanya sida na malaria na mwebwe
ndabaramukije
turi kumwe kandi n'umushingi wa manza Athanase Ntikazohera ndabaramukije na mwebwe Athanase
ndabaramukije nanje
Esperance Ntirampeba atangure atubwire amatohoza ishiramwe ryawo ryakoze kubijanye no gukorora imbanyi hano mu Burundi.
Murakoze cyane no kumpijambo. Tugerageje kuraba mu matohoza twagiye turagira mu ntara zine twagerageje gucamo no kuvuga muri Bujumbura Meri, Bujumbura Rirare no mu ntara ya Cibitoke no mu ntara ya Bubanza. Amatohoza twakoze mu 2014 twari dufise ibitigiri 195 by'abakorora imbanyi mu Kinyege tugeze mu 2016 twari tugeze ku bitigiri 229 urumva ko ivyo bitigiri vyagiye biraduga cane
umushingwa manza Athanase namwe ivyo amategeko mbega bivuga ku iki kubijanye no gukorora imbanyi hano mu Burundi
murakoze cane kuduha kano kanya amategeko yo mu Burundi arategekanya icaha co gukorora inda ni mu kigabane cindwi kuvyerekeye ivyaha bikoregwa ingo n'imiryango n'ivyaha biteye kubiri n'imigenzo myiza y'igihugu ariko ico cahakiri neza na neza kugace kerekeye ivyaha bikoregwa ingo ivyo rero igitabo c'amategeko mpana vyaha kibitekanya mu ngingo zayo z'155 gushika mu ngingo yayo y'111 aho rero barahana hanyuma rero amategeko aratekanya neza yuko igihe umuntu yakoroje inda ari muganga muhaye ruhusha abonye yuko ari gukingira ubuzima bw'umubyeyi bushobora kuhasiga ubuzima baramuha uruhusha aka ukoro zinda akemeza akamuhugwandiko hanyuma muganga akabisuzuma n'umuganga agira kabiri bafise impamya bushobozi zikwiye bakavyemeza ngira ngo sinzi ko no bandagetsa ngaho
ego murakoze abarongoye amashengero nabo barafise uko babona ibijanye no gukorora imbanye reka pasteur Dilidili nawe Adrien agire icyo tubwiye
ego naje ntanguye kubashimira ko mwanyumviye ko kugira ngo dusangire kino kiyago icyambere twebwe mu ishengero nuko ubuzima utangura umwana akiremwa munda kuvuga ngo igihe bijyavuga ngo habaye conception niko abakristo bose bafata muri bibiliya za urija na 39:16 bavuga ngo nkiri urusoro kuvuga akantu gato cyane kataboneka n'amaso inyonga zawe zarambona mu gitabo cyawe handitsemo iminsi yanje yose yashinzwe hatarabaho numwe ni kuvuga ngo Imana iremera umuntu mu nda y'umuvyeyi nta muntu numwe naha abanyabwenge babonetse ku isarare mu muntu nicyo gituma twebwe gukororinda ni icyaha Bibiliya ntiyigera yemeza yuko umuntu afise uburenganzira bwo kwica umuntu Imana yaremye nk'umuntu twomenya nk'akarero kwa afise iyo nda twe ntawe twohanura ngo nagende yikuze ahubwo tumubwiye kuti izigame neza uwo n'umuntu ntawuzi ik'Imana izomukoresha
ego ibyo ngira ngo naba barongoye ishiramo ry'abakenyezi mukenyezi Esperance nawe nyenge ntabihakana muvuga ku ikiga Esperance
twe twashaka yuko izo mbanyi zikorwa mu kinyegero bashireho iryo tegeko umuntu yumva wese ko afise uburenganzira kuko hariyo nk'ibintu twita ikizira nk'umwana yatwaje inda na se wiwe twama tubigaruka ko kenshi uwo mwana azokwitwa ngo iki umwana yatwaje inda na musaza wiwe uwo mwana azokwitwa ngo iki ukagenda muri ekografi ugasanga uri umuvyeyi ugasanga umwana mwama mwabibonye umwana ntafise amaguru cyangwa ugasanga n'uruntuguru debile rutagire epfo na ruguru none uwo mwana niyavuka azogutera amarusho atagire uko angana
tubaze umushingwa amanza atanaze nawe atubwire ingene abona ko iryo tegeko rishobora gushigwaho rishobora kurekurira abakenyezi gukorora inda
murakoze amategeko yohinduka kujanye n'iki cyo gukorora inda aba bana cyane 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 ndavuga abana ndakunda kuvugira abana b'imyaka 11 umwana atacaje kubanye na w'umwana atagira nawe n'ica yo bafise afise agahuzu yambara uyu muntu bahohoteye inyamirama bigatohoza gasanga n'ivyo umushikiriza amazi agasanga n'ivyo uyu muntu tukavuga tuti yohabwa uburenganzira bwo kuja kwikurira kwa muganga
mwebwe ndumva muvuga rumwe n'uwo mukenyezi Esperance faserukirishira mu ry'abakenyezi sinzi ko pastor Dilidili nawe ariko avyumva ko muvyumva ko muvyumva kumwe
naje sinibaza ko dushaka kuvuga rumwe je na pastor vy'amateke kavuga mugabo uri kurumva navyo nivyo bintu uri umuntu ni birateye ubwoba
pastor jambo ni
kwanyu n'umuntu jambo ni abantu bari byiza ko dufise metre hano afite n'amategeko ariko mbaziri jambo mbega kumenga mu Burundi icyacyo kwica cyarakuweho nivyo cyangwa sibyo
nta amategeko
umukuru w'igihugu wacu yaronse agashimwe yuko yakuye itegeko y'ukwica none umwana ari munda s'umuntu bokuraho igihano cyo kwica bagashye kwicura munda n'abasomeye amajambo yo muri za 39 bwa nyiri urusoro inyonga zawe zarambona n'iminsi yanjye ari wayishinze kandi umuntu aza kwisi byarateguwe nta muntu umwe ari mu muntu we urafise warubatse nawe burya iyo nimba Imana yabahezeye mu karonka abana ADN y'urya mwana iratandukanye n'izanyu bashobora guhitora mugo ndukubwe ngo ni Imana iyitanga ndukubwe ngo no muri ivyo vyaha no muri iyo mibabaro no muri ivyo vyose Imana irabizi yabitegekanije icyo gituma nta mwumve none uwo wayabaye habaye ikizira ka muntu yagose kumukobwa wiwe uwo mwana nuwo kwicwa muce muci rubanza ngo gugupfa mbegu zicyazoba muri Canada hari ishyirahamwe ryitwa Focus on the Family bagize ibyuma byumviriza umwana ari munda hanyuma bakagenda mu byumba abagore baroye gukorera mwinda bakamwumvisha uwo mwana age na kinange na hemange na 79 y'abagore bagiye kuroza inda basha bataha kuko amenye afise ubuzima muri we afise umuntu muzima ku buryo bw'uko numva nubwo icyo cyago kiba cyabaye hakoreta ishyiteko ngo abana bari munda tubamare tubice ahubwo bogira ngende bafashe uwo mwana yafashwe ku nguvu we metre umuntu yamufashe ku nguvu ntibamwice mugabo bace bica umwana
uko biri kose nubwo bavuga ngo kwica umwana nibaze ko bari ko bavuga mu buryo bwo gukingira uwo mwana no gukingira umukenyezi mwebwe na mwebwe kandi
no hagaze umwana bamwishye ngo bamukingiye gute
bavuga bati gukingira amagogwa aza kubona ukubura izina mu kibano no kubaho nabi mu bukene butandukanye
mwebwe namwe amagogwa hari navuze nti leta aho gukira kwiteko rimwica nibashireho uburyo bwo gufasha abo bantu ni habe amateka hana cyane abantu bakore ibyo byaha hanyuma uwo byashitse habeho uburyo bwo kumufasha ibikoresho ibyo ariko aravuga byo kubura impunzu kuri biki leta bitegekanye kuko uwo muntu itegeko ry'ukwica ryaravuye mu Burundi nta wicwa
mwebwe namwe usukwicuko
yaba bagiye mugaba ntitwirengagize na pasteli hajya mu mashengero murabizi hari ha abantu benshi baduha amatemwanyaje bagenda mu kinyegero bakabakubita ibiti munda bama babitwerekabo mwamamuza muntu za turiko turatanga inyigisho bakatubwira ibintu bakoresha ngo ibintu by'imyumbati bakanywa amawomo bagakoroga ibintu n'ibindi bintu imishito murayibona imishito bagatungera imishito amafurusheti munda eske abo bose nikubera iki nuko azitini nagenda kwa muganga kanaka nkamwitora nkamubwira ibimbakiye bazoca afunga ntazonyumvirize
ariko pastor navuga ati nabasaba yuko agongera ngo bofashwa bagashigikirwa mukorero umwana
mbega ntabaciriye mwijambo
ngira n'ibyo pastor
oya just sinabangene bo umuntu adashleta aho kuvuga ngo nishite ko gica yoshya itegeko rikingira
rikingira
abo bana unyumve rikingira n'uyo muntu byashikiye gutyo no guhana ababikora je ndababajije nti ko uwabyoye abantu batamwica
ba
ni kubera iki bo kwica uwo mwana ari munda
Espérance avuga ko atari kwica amategeko ukwica gukora imbanyi ga mushingwa manza
urakoze nagukorora imbanyi ntikiri mu byaha byo kwica ni mu byaha bikoregwa ingo
Pastori nawe muri biya nica
ni kwica
mu mategeko ariko ntabwo ari cha
ari cha hacu kwica nica gukorora imbanyi nica hagiteka twina amategeko
atari cha cha kwica
si cha cha kwica hanyuma rero twebwe ica turiko turumvikana ko na nyakuba pasteli ariko avuga yuko none ngo baciriye urubanza umwana oye surubanza babaciriye umwana gico ndiko ndiyumvira urumva niteko riracyaro ko ntirahinduka ariko mugabo hamwe borohereje aba bantu bafatiwe abone bafashwe ku nguvu kobera na leta yafise mu mugambi wayo wo kubyara
kugero
irondokarizanye n'amagara meza nishobora ho kuba irondokarizanye n'amagara meza ritabaye ridaherekejwe n'uyu mugambi wo korohereza bano bana badashobora kutwara inda abana batoyi bafashwe ku nguvu cyangwa umuntu nawe niyafashwe ku nguvu cyangwa ibyagenze kunuku nuku kandi ivyo byaha byakorewewe bitekanije n'amategeko bitabaye rero ikintu abantu batabanje koroherwa nyahandi uzosanga babana babana nyene babana cyangwa tubatora mu barabara bavyara bakaca babata maze imisi mu byumva
batwarete mu binogo abandi mu bashengero bakoratayo
hajya rero hajya yaragerageje yari nzamuta yaragerageje kumukuzayo byaranse hajya ubuzima woja kuraba nyina ubuzima bwe butegeza kuba bwarangiritse kubera yarabuze uburyo bwo kumukura
yaragerageje kubatahura uko biri kose mwese murondera inyishu kuri abo bana hamwe
n'ineza
y'umubyeyi yego
neza yego dikarero zindi baza yuko umva mwese mufise ifashanyo mwe muravuga mutamategeko
ahinyanyirwe yebwe hari akantu urazi abantu bagombye kwiyorohereza mu kurenga itegeko ry'Imana ivyo ngaha kwisoshwa kuvyorosha mugabe inyuma harubanza nicyo gituma kwiyorohereza cyane duca twica abo tudavuga rumwe abo tudahuje kugira ngo tworohegwe cyane akagorane kose kaje nimba ruku amateko y'Imana ndaya vyora kugira ngo niyorohereze ndabikore suko mu ijambo ry'Imana umuntu wese umva abakwiye kubaha Imana je nicyo niyumvira uko ubuzima bwo kwisi bwo gufi cyane hanyuma nyuma yabwo zohura n'Imana kandi zotubaza nyene ibi bintu byawe twabyubahirije nicyo gituma numva womenga si byiza yuko ahubwo nagombye kubaza iyo bavuze ngo gukorora inda n'ishyamba rwose cyacyo kwica sintahuye neza mugabo kubera ngira umwanya ari muto nayo kumva n'icyaciki
je numva hari ikintu pastor avuze ati nti mwagihurije ko uko ari mwemera ko ari cyaha ariko kitari mu byaha byo kwica ama pastor nakavuga ati gukororinda ni cyaha cyo kwica nibaze ko kubera umwanya muto dufise ngira icyo kintu two kigaruka ko tukagezogitomora neza tukamenya n'izina tucita kugira ngo ibintu bitoregwe inyishu cyane nifuze ko tworangiza
ariko nagomba mbere ko pastor yari kimwe kimwe turiko turahuriza ko aho yavuze muri Canada bacha basubira inyuma abo 79 nikubera amategeko aboroheza gukorora inda reka rero tubisabire hamwe no ngahaya ayo mategeko aboroherezwe benshi bazosubira inyuma nkuko abandi basubira inyuma
hanyuma kandi ikindi kintu twagira
tukoroshye sukoroshye gukorora inda jewe kubwanje itegeko koroshye gukorenda ni itegeko ryoroshye kwica none abakriminele bamaze abantu ko batabica
ntiba bica mugahe hari ikindi kintu nacho twirengagiza uburenganzira ku mukenyezi kubijanye nirondo karijanye namagara meza nkuko metri atanazi yabivuze ati n'igihugu kiriko kiradusaba kuvyara bake dushobora kurera n'igihugu tugezemo cano no sico kuvyara abana 10,200 ubavyaye ni sabuzo barera mugabo rero niborohereza umukenyezi mugihe no mu mashengero mugihe umukenyezi avuga ati je nshaka gufata uburyo bwo mfasha kuja kwirondo karijanye namagara meza tureke kwitwaza ibintu by'amashengero turazi pasteli abagore ba pasteli babarungika mu kinyegero akaja kuri planning mu kinyegero none rero nibagorohereye
kuko tavyemezo
nta vyemezo mugabo
kandi mukamuzi yuko umuntu azohagara imbere y'Imana akabazwa ibyo yakoze n'ubuzima yabayeho habakwiye kubaha ibi bintu ushobora kwiyoreza ubuzima navuze yuko kwiyoreza abantu baziyorohereza uburyo bwose
yego reka no musi reka tureka kuginjiramo cyane ngeze tuzorifatira umwanya najyo nyene
kandi kandi mu jambo ry'Imana wosanga aho ibyo dukora byose nta na kimwe twoshikako gusa umuntu araraba nkuko nyene twabivuze nimubone icaha co kwica ngo twavuze ngo umuntu wese akorora imbanye muravyumva neza pasteur hari igihe umuntu vraiment ubona ko ageramiwe n'amagara yiwe n'ubuzima bwiwe akagira amagogwa arengeje nico kintu twavuze kubizira canke mugihe amagara y'umukenyezi abangamiwe nico kibazo twashatse gushigikira
nibaze ko bitahuritse kandi mwavuze yuko hari no gufasha muri politike y'igihugu yuko vyara
kurugero bijanye n'irirondoka rijanye n'amagara
n'abandi bazi ko biri mu
byo dushaka kuvuga nako
ibyo byose ni bibazo bikeneye inyishu kandi izova muri twese izova mu barongo ya mashengero izova mu muri mwebwe murongo ya mashiramwe y'abakenyezi no mu wajejwe amategeko none uno munsi ikijanye no gukorora inda pastor mwebwe nihe fashanye mufise kugira ngo uwo mwana bavuga ko ashobora kuvuka atagira izina ashobora kuvuka avukira mu bukene ashobora kuvuka atagira umurera mwebwe murafise inyishu kuri ibyo nk'abashengero
mazi n'ushobora kubafasha niyo dufise nyene ubwambere umuntu abafise kwagirizwa mu mutima ibyo bitakirifabilite nini kubera kumbura yahemuka yabavyeyi kubera kumbura yahemuka y'umugabo awo rero twe turamufasha mu kumuvura tumuvuza ijambo ry'Imana bavuga ngo nubwo byagushikiye Imana ntiyagutaye Imana ntikwanka ahubwo ni wihane nuvyature nubivemmo usaba ikigongo Imana usaba ikigongo n'uwo muntu wa wagiriye nabi n'imbara wakoshereje
mutibwe bijambo ry'Imana mwigisha rashowe guhindura rero
tumuhe ibyizigiro uko Imana nuko imeze yaba Imana yica abantu bose bera bakoze ibyaha yariye kuba yaratumaze icya kabiri ikiba cyamubaye ko nimbarise nimbari musazawe nimbari iki twebwe icyo dukokoresha hamwe ibyo ntabyo turabona mugabo uwo bituzanira nuko twomwumvisha ngo uyo mwana kw'Imana yemeye kwabaho akwiye kubaho
ego mwebwe ngira ngo mwe mwatomoye ibyo muvuga mwavuze yuko mushingwa amanza mwavuze yuko amategeko afise akakwiye guhinyanyurwa namwe abamashiramo nyene muravuga namwebwe muti
kugira zijya mbanye zo mu kinyegero abantu bareke kuguma bapfa
hama reka rero turangize kino kiganiro ngira ibindi tuzobigaruka ko navyo nyene mu nyuma twumvise ko harimo n'ibindi bibazo byagiye biravyukamo kandi twavuze ko inyishu ziri muri twebwe reka nshimire pastori Diridiri Adrien arongoye ishengero Horizon des Ames mwakoze kwita ubutumire
mwakoze nari nabashimiye kubona mwantumiye
ego me nshimire n'umushingwa manza Atanaze nikazohera namwe kwenda bakenguruki
ndabashimiye cyane kubona mwadutumiye
reka dushimire Ntirampe ba Esperance murongoye urunani rw'abakenyezi rwiyemeje kugwanya sida na malaria namwe bwe ndabakenguruki
ego nanje ndabashimiye cyane kubona mwatwiyumviriye ko mukaduha kino kiganiro kugira ngo dushobore guhara nira agateka ko mukenyezi
akabariro ari no ngahaduce dusozera ikiganiro cacu wanyu mu ntara yakoze Diane Ndonse ariko arakiremesha igice cacu ibujumbura ho mumvise bariko baragaruka ku mugambi uhari yuko leta yokomeza canke igahakana nimba umuvyeyi avyifuza ashobora gukorora imbanyi yiwe Makoze mwe mwatwumviriza ariko imbere ko duhana gahindukira ndabatumire mu biganiro vyacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere harimo ikiganiro muri sanga muzakurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 igice saa 12 turaza kwashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igice saa 10 igice naho ni amakuru arambuye aza kubavuga ku isi na cane cane muri Afrika mururanigwe Diane Nahazwe na Innocent Kimenyi twifurize umunsi mwiza.